isaha zitandatu n'iminota 25.
Musimiza w'Imana mugumese mandanya kumiza hadisanganiro kaze mu makuru kuri mutaga agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ushirangane rw'umutekano buhamagarira imikangara yandikishije kuja kuraba inonde ku mbigo mikuru y'intara ivuka mu mvugizi go ushirangane ayivuze abicishije mitangazo yasohowe kuri w'Imana mbwiye kuri uwa mbere inonde zizomanikwa ushirangane w'intore hagati Pascal Barandagiye yamenyeshije kuri wa gatanu ikibazo cishengero ry'abadvantiste ku munsi w'indwi carengeye urwego rw'ushirangane ngo bikaba kiriko kirigwa mu biro by'umukuru w'igihugu akabivuze mu nama yamuhuje n'abarongo ya mashengero hamwe n'ababura matari mu ntara ya Rutana havugwa ubukene bw'abaganga banonosoye byo kuvura bita abaspecialiste mu rurimi rw'Igifaransa urongo igisate cy'amagara y'abantu muri iyo ntara agasaba arongo ibitaro kuba bararondera abakota kivi mu kurindira kushikiranganje bw'amagara y'abantu baronsa abo baganga idyo ndiri mu kanya mugabwe ivyuma hari Alphonse Kubimana kuri mikroni ahonera muco sangwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
uko mwabyumvise mu ngingo nkuru rutonde mfata kibanza z'imikangara yifuza kwinjira mu gipolisi ngo zizomanikwa kuri uwa mbere ku migwa mikuru y'intara zose z'igihugu mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mungu cegera c'umuvugizi w'ushikanganje bw'umutekano ahamagara imikangara yiyandikishije kuja kuraba izo ntonde ku migwa mikuru y'intara ivukamwo Moise Nkurunziza akamwisha ko hatandukira ingo cumi zitatu ku bafise ico babaza akavuga kandi ko isango ryo gukorera ko ikibazo ritahindutse tumukurikire
mu gihe ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'ibisire uherutse gutera akantu imikangara yifuza kwinjira mu rwego rw'igipolisi c'u Burundi ngo isiduke niyonka kwiyandikisha kuva igenekerezo rya 30 Gicurasi ishika igenekerezo rya 2019 umugwi ujejwe iyinjizwa ry'iyo mikangara uherutse kurangiza igikorwa co gusuzuma amadosiye y'abiyandikishije kubera ivyo ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'ibisire bumenyesheje abiyandikishije ibi bikurikira kuva kuri uwo wa mbere igenekerezo rya 18/2019 urutonde mfatakibanza rw'abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko ruzoba rumanitse ku migwa mikuru y'intara iyo mikangara ivukamo abagize umugwi ushinzwe iyinjizwa ry'iyo mikangara bazoba bari kuri iyo migwa mikuru y'intara guhera kuri uno wa mbere igenekerezo rya 18 gushika igenekerezo rya 2019 kugira wakire abazoba batisanze kuri izo ntonde kandi bafise ico babaza abiyandikishije bose basabwe kuja kuri iyo migwa mikuru y'intara bavukamwo muri ico kiringo kugira uwufise ico abaza akibaze abazoba bari muri uwo mugwi inyuma y'ico kiringo nta kibazo kijanye n'urutonde kizoba kikibazwa isango ryo gukorerako ibibazo ku bazoba biyandikishije kandi bakwije ibisabwa n'amategeko rirahinduka ku magenekerezo ya 4/2019
Moise Nkurunziza n'icegera c'umuvugizi w'ushikiranganji bw'umutekano ubushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu urasaba abakristo mu ishengero ry'abadivantiste ku munsi w'indwi gutekana mu kurindira ko ikibazo c'uburongozi bw'iyo shengero gitorerwa umuti mu nama yahuje ubwo bushikiranganji n'abarongo ya mashengero hamwe n'ababura matari Pascal Barandagiye yamenyesheje ko ico kibazo c'iryo shengero carengeye urwego rw'ubushikiranganji ubu kikaba kiko kirigwa mu biro by'umukuru w'igihugu tumwumvirize
iryo shengero ryagize ibibazo naryo nyene ya leadership ndetse mbere bivanye n'uko hari amateko amwe yaza avuye hanze ayo mateko araza atsitaza yo ngaha barakura umurongozi bidaca mu mategeko nawe aritwara yitwaye mu bushikiranganji turabona yuko afise ukuri turavuga ko yo barabandanya ariki kibazo bikaguma cyiko ni kuvuga rico kibazo nagomba ndamenyeje uko kiramaze no kwisimbiza kiraje kugwego rurengeye biwanje bisigura neza yuko ko birikose ikibazo kije kuvyerekeye abantu bantiste none munsi gihe bo dukenera kugira tujye hagati tubafashe turabyiteguriye kandi noneho nibazorinda no kuturondera tugiye gukorana nabo bose uno munsi beba nico kibazo dushe twahamagara turabe ko batwitaba kuko twageze kubahamagara uruhande rwe rwanga kwitaba nubu turashaka kubahamagara novuga yuko ikibazo cha advantage mu munsi aho bigeze ni ka specific hageze ahantu bagende bagaterana mabuye mu isengero bahagwana bagakomeretsanya ikigazo cy'umutekano kirekire twovuga yuko tuzokwibukwacu
muri nama nyene yabaye ku munsi wa gatano buramatari wa cyitoke yavuze ku bwinshi gamashengero mu ntara arongoye buteye makenga Joseph Teriteka avuga ko muri yo ntara hari amashengero arenga amajana ne asaba ubushikiranganje bw'inkoro hagati kuzaburiga neza amadosiye yo gusaba kugurura amashengero tumwumvirize
umuntu aravye amadina amashengero ndabaye nk'akari umuntu ari wanje tugeze ku itigiri cy'amajana na 200 mu ntara imwe nkuraba neza ako madini twese turasenga ariko umuntu yobibaza kubera iki hama yakwa mushikira nganje mukaraba byukuri na rugande mukaraba kuko ibyo tusoha dusanga amadini agiye kuruta nuvuga n'imiryango utumba tukimuka kiraba neza twese turasenga ariko nkiwanje amajana na 200 mu ntara imwe urumva ko mwe bakoze b'Imana muje hamwe mukaraba neza ko ibintu birateye ubwoba ikindi nacyo nagomba kuvuga naho nyine muraramo kwiga amadosiye basaba umuntu agerageje kurabusanga n'umusage umuntu mu Kristo cyangwa mu Kristo agiraniye akabazo na mugenzi we ubwo nyene nirugirane urudishengero rero mwumve ishengero by'ukuri bayuguruwe kugira ngo bene igihugu ibafashe kumenya Imana cyangwa nuko babaye ingorane byose mukabira kuko ejo muzosanga yakora umushikiranganze by'ukuri abantu bafite izindi nyungu atari gusenga ugasanga umukristo aramwagirije ikosa ahubwira ngo yihane ace bugufi ahubwo ati nanjye ndazaho no gururiza ishengero usanga rero mu by'ukuri dusanga ijana igihe ejo ariko kubwira nako amadini n'amashengero kubera utubazo dushamwe turiya tubaho ari bahanuye mu ishengero kuri ko siri cyangwa ririya ugasanga ndazaho yuguriza
isanganiro
kwisaha zitandatu n'iminota 33 amakuru twabandanije mu gisata c'amagara y'abantu abanyagihugu mu ntara ya Rutana basaba ko muri iyo ntara horungikwayo abaganga banonosoye ibyo kuvura bita aba specialiste mu rurimi rw'Ifaransa iyo ntara gushika ubunga ikaba atamuganga n'umwe ho kuri urwo rwego ariyo urongo igisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara agasaba bitaro kurondera abaganga babinonosoye b'inkutsa kivi mu kurindira kushikiranganje bujejwe by'amagara y'abantu baronsa abaganga basabwa jirare nibigira
umwe mu bagwayi bo mu bitaro bikuru by'intara ya Rutana avuga ko ingwara gwaye zanse gukira agasaba leta agushira abaganga b'abahinga bita ba specialiste muri iyo ntara
bega taragwaye ingwara y'umutima n'ingwara ica mu bihimba by'irondo kiri no mu mitsi byo bintu nitwa tugwaye kare turavyivuta ntitukira bicho twasaba leta n'ukuri kuko ari leta ari n'uyu muvyeyi wacu iyo twitutunze twituza kw'ingora ne byose twabisaba kugira ngo natwe bayo dukwize abo baganga kubera nk'ibujumbura tugwanye shikeye kubera dufise uburyo buto kuko bo tutanira nk'abantu babinonosoye kugira ngo baze barakira abafite izo ngorane kuko turafira nomira kubera uburyo buke tutafise icyo tushikana ku bitaro bikutse
urongo igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Rutana muganga Mariko Ndayiragije aremeza ko atamuganga n'umwe w'umuhinga ari muri iyo ntara agasaba abarongoye ibitaro kurondera mwe nabo baganga b'inkutsa kivi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida nabwo ngo bubishoboye ngo baronsa mwe nabo baganga naho buba bake
ntara ya Rutana nta muganga w'umusekeriste n'umwe ahari abagwayi bataba bategerezwa kwitura ibindi bitaro bikuze nko nk'ibiri mu ntara ya Gitega cyangwa bakajya ibijumbura hariho n'izindi ntara abaganga b'abasekeriste bashobora gukora nk'abakusa kivi bakaduga turiko turahimiriza ibitaro byacu kugira ngo nabyo bigiranire amasezerano n'abaganga nk'abo b'abasekeriste ariko hamwe leta yo bishobora kwasaba yuko yo turonsa n'imiburi buri abaganga b'abaspecialiste ku bitaro bimwe byo mu ntara kugira ngo abintara yose bashobore kubitura babasanga hasi abaganga abanonoso ivyo kubaga canke ibijanye n'ibyo abakenyezi abo twita abaginekologi abo turabakeneye cyane barihutiza cyane ariko n'abandi bose tubaronse burya abaganga b'abageneraliste bama bake aho bagarukiriza
abaforoma hafi jana n'abaganga basanzwe bita abageneraliste ndwi ngo barakenewe muri iyo ntara kugira ngo ibikorwa bigende neza kurusha mu Rutana Jane ibwira ku garagiye isanganiro
tugushimire Gerard nibigira mu gisata c'uburimyi bamwe mu banyagihugu birimizi yo mu ntara ya Ruyigi bidoga kubu batemererwa gutanga amafaranga yo kugombora ifumbire y'ikizungu yo kubagaza ibigori bavuga kandi ko ari babwiwe kubu barekuriwe kuzoza baragombora ifumbire bakeneye mu bihe bitandukanye byo kurima umuyobozi w'idukikije urimye n'ubworozi mu ntara amenyesha ko igihe cyo kugombora ifumbire ikoreshwa kuri mu gatasi carangiye agasaba abanyagihugu kwitegurira kugombora iyo fumbire kurima igimenshi Jean-Claude Nshimirimana
Aba banyagihugu babirimizi twahuriye imbere ya Kopeke Ruyigi bavuga ko bari baje kuriha amafaranga yo kugombora ifumbire mvaruganda Fomito tahaza yo kubagaza ibigori batangiye ingwati ariko ngo babwiwe ko ivyo kuriha umwavu vyarangiranye n'ukwezi kw'icumi abo barimyi bavuga ko iyo nyishu bahawe yabatangaje ngo kuko bari babwiwe n'abafundi b'indimo ko ubu barekuriwe kugombora ifumbire mvaruganda uko bagenda bayikenera mu bihe bitandukanye vyirima kugeza mwirima ajyo mu myonga abo barimye basaba ababijejwe gufata ingingo yihuta kugira ngo ibigori bateye ku mutasuro ubu bavuga ko bariko barabagara babironkere yo fumbire nkenegwa hakiri kare Renovasi Muzeye umuyobozi w'idukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Ruyigi avuga ko abo barimye basamaye ngo kuko batiyumviriye kugombora iyo fumbire mu kiringo cari categekanijwe kiranamenyeshwa akavuga ko carangiye kuwa 31 gitugutu ku fumbire iyariyo yose yo gukoresha kwirima ry'agatasi uwo muyobozi ahanura abo barimye kubika neza ivyemezo vy'iyo ngwati batanze kugira ngo bazoshobore kugombora iyo fumbire kwirima ry'impeshi Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi Radio Isanganiro
Amakuru yo mu makungu
Turangiriza makuru avugwa mu makungu mu gihugu ca Burkina Faso rwaruka rwaho rwaritabiriye kugira kabiri iganwa mu za makungu rijanye n'ubuhinga bwo gukoresha ibyuma nk'abantu risanzwe riba ukumwa kutashe rigahuza rwaruka ruri hagati y'imyaka 14 na 18 gitiriwe First Global Challenge umwaka wa 2019 kuko tuyikura ku rubuga rwa Radio BBC muri iyo higanwa ryabereye Dubai muri uyu mwaka ugwaruka ruva mu gihugu cha Burkina Faso gwarashoboye kurekana icuma gishobora gutandukanya imicafu uri mwibahari amazina yabo bakoze ico cuma akaba ari Jade Cheikh Flor Ocean hamwe na wari yatu akaba ari hano rero turangirije ano makuru mukanyamura kurikira makuru yanditswe n'ibindi binyamakuru ariko ko yafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zezigize ano makuru Ushikanga ndi kumutekano buhamagarira imikangara yiyandikishije kuraba inonde kumugwa mikuru inara ivuka mu mvugizi bwo shikanganje ayivuze kuri Uwimana mu gihe kuri wa mbere intondwe intonde na code zomanikwa umushikanganje w'intwaro yo hagati Pascal barandagiye yamenyeshije kuri wa gatanu ikibazo c'ishengero cy'abadventiste bo ku munsi w'indwi carengeye urwego rw'ubushikanganje ngo bukaba kirigwa mu biro by'umukuru w'igihugu akaba yabivuze mu nama yamuhuje n'abarongo y'amashengero hamwe n'ababura amatari mu ntara ya Rutana naho havugwa ubukene bw'abaganga babononosoye ibyo kuvura bita abasosialiste mu rurimi rw'igifaransa urongo rw'igisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara agasaba abarongo ibitaro ko bararondera abakosa kivi mu kurindira ko ubushikanganje bw'amagara y'abantu bubaronsa abo baganga akaba yanaturagirije ano makuru ndabashimire mugi mwese mwariko mwadukirana shimira Alphonse kubw'imana yatumye amajwi abashikira Onera mucho ndayifurize umunsi mwiza w'Imana.
Isanganiro. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Mwaramutse canke mwiriwe bivana naho mutwumvereza mutumbereye ijambo ryihumure niwo mutwe w'ijambo ry'intanga marara y'ikinyamakuru wacu mu kinyamakuru giheruka gusohoka iwacu candika ko biheruka kuba muri komine ya Nyamurenza ari kimenyetso ntanyegezwa cuko umusko wamaze kwinjira mu giti kandi uri kurakije intima nkuko bibandanya kwandikwa n'ico kinyamakuru icuka kibingo kigwiriyemo agasotoro uguhagarikwa bidakurikije amategeko iterabwoba ugukubitwa ibintu n'ingoro vyononwa canke bikibwa amajambo bibugwanko n'inzyane za politike ngo ndetse n'abantu bapfa ngo vyagwiriye inyuma yo kwemerera umugambwe SNL gukorera ku mugaragaro ugwaruka rw'imigambwe CNDD-FDD na SNL ngo gwarashamiranye bituma haba umuntu apfa mu nyuma ngo hakurikiye igipolisi n'abajejwe intwaro bacaguraho bahagarika bamwe mu gwaruka ngo ntibakirara muhira abandi nabo ngo bahisemwe kuvuma gashambara barahunga igihugu mugenzi wacu abona kwico kibazo giteye umutima uhagaze yerekana kandi ku rongo yabakenyeze w'umugambwe SNL muri komine ya Kiganda yagandaguwe kubwo ikinyamakuru wacu abategetsi ngo bari bakuye kongera gufata ibintu mu minwe bagatanga ijambo ryihumure nayo kubarongoye imigambwe ngo bari bakuye guha inyigisho zibereye abanywanyi babo inyigisho zijanye na demokarasi amahoro no kwirinda indyane zijanye n'amatora mu ntumbero yo kwigizayo imishamirano ituma haba impfu nkuko mugenzi wacu arangiza vyandika muri politike kandi uguha ubujye imigambwe ngo byo tuma imigambi yayo ya politike ikomera ngo kuko myinshi muri yo ishikiriza ko ifise ibibazo bijanye n'uburyo gifatiye ku gitabo c'ikigo Senape kijejwe gukinga amatati ikinyamakuru roho nuvo cerekana ko iyo ngorane izingamitse politike ivyo ngo biboneka inyuma y'amatora igihe abanye politike batanguye kuva mu migambwe baja mu yindi imigambwe yatsinzwe ngo igasigara igo yagoya incabwenge zayo zikayivamwo kubwa mugenzi wacu ico kibazo ngo kiriko kiratera imbere hatari hake ku mugabane wa Afrika kandi ngo ibihugu bimwe bimwe byaramaze gushiraho ingene imigambwe ihabwa uburyo kugira umugambwe uronswe iyo ntererano y'igihugu nkuko bibandanya kwandikwa n'ico kinyamakuru ca leta gutegerezwa kwerekana ko wamukora amanama n'amakoraniro ukanerekana aho uburyo bwawo buva nuko bukoreshwa iyo migambwe nayo nkuko kandi tubisoma muri roho novo gifatira ku gitabo ca Senap gutegerezwa gukora yisunze imigambi yayo iteguye neza
Makuru ashikirizo ni minyamakuru.
Kaminuza y'ibiyaga binini Eugene ibicishije mu nyigisho ngo irikiratanga ku barezi bayo uburyo bwo kwigisha muri kaminuza byandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha Ravado Renseignant. Cyandika ko ari mu ntumbero yo kwakira abahejeje inyigisho z'amashuri nshingiro ngo bakurikiranye inyigisho zihagaze ku munyeshuri hamwe n'ubumenyi n'ubushobozi aronswa. Ku bwa Sylvia Hatungimana umunyamabanga ntayegayezwa ashinzwe ibikorwa mu mugwi w'igihugu uraba inyigisho za kaminuza uno munsi ngo inyigisho za kaminuza zihagarara ku munyeshuri ubwo rwego rero ngo rurategura ingingo ngendegwa ko zifatiye kukwerekana ico inyigisho zitangwa zirindiriwe ko asigura ko ivyitezwe vyerekanwa mu bumenyi n'ubushobozi ubushobozi ngo bugaragaza ubumenyi ico umuntu ashoboye mu kibano no mu kwigisha mu kazi canke mu mashuri ndetse no mwiterambere Ravado Renseignant Chandika ko kaminuza y'ibiyaga binini iba yiyambere mu Burundi teguye uruganda nkugo muri kano karere. Ugukura mu minwe y'abikorera utwabikawa ngo ntibihumuriza byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko kibona ko ico gisata ataco kiriko kirongora umurimyi. Ngo ivyegeranyo byavuye mu isuzuma ryo gushira mu minwe y'abikorera utwabo igisata c'ikawa ngo ntibishimishije. Ico kinyamakuru gisohoka kundwi chandika ko umuntu atoreka kugira amakenga. Leta ngo ishaka gukora ibishoboka byose subire fate mu mico gisata impamvu ngo nokutari habaremye bikawa hamwe no kudatahukana amafaranga y'agaciro avuye muri ico gitegwa ndetse nuko inzego zijejwe gutunganya igisata cikawa ngo zidakora neza igikorwa cazo Burundi Eko cibusa ko umugambi wo gusubiza agaciro igisata cikawa wemejwe n'inama shikiranganje muri gitugu tuguheze kikanerekana kandi kuko guhindura ivyiyumviro kwa leta y'u Burundi guteye umutima uhagaze abanyamitahe bigenga bakorera muri ico gisata mu gihe gitabo kirabo uwo mugambi ngo kitigeze gishirwa habona mugenzi wacu abona ahobwo ko leta n'abandi bakorera mu gisata cikawa bakuye gushiraho intumbero ibereye y'ukuntu umwimbo w'ikawa wo kwisununura hamwe kandi n'igiciro cikawa ihishiye Mu ntumbero nshasha yo gusubiza agaciro ico gitegwa, ikinyamakuru Burundi Eko gisanga iciza ari uko hari hakwiye gushirwaho murongo ntarengwa werekana umwe wese ca kwiye gukora. Atari uko naho ngo kwigiza y'abanyamitahe bigenga bose ngo byo babiteye amakenga nkuko bibandanya kwandikwa n'ico kinyamakuru citaho ibijanye n'ubutunzi. Akaba ino hano dushiye turangiriza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Mwayashikirijwe na Eline Bell nibigira mubandanye gutega biri ibiganiro vya radio isanganiro ibihe byiza aho muherereye. Naho buta
Amakuru ashikirizo ni minyamakuru